Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuri rubuga rwa internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Nibiganiro dutegura kandi tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika yandukizanya gikiza cha corona. Mu Burundi igikorwa cyo kwiyamamariza amatora ategekanijwe mu kwezi kuza kwigenekereza ya 2020 cyatanguye icese mu gihugu cyose, aho abanyepolitike bazohiganwa muri ayo matora bariko barashikiriza imigambi yabo ngendegwa ko bazorangurira abanyagihugu mu gihe boronka amahigwe y'ubutogwa.
Cyabere nuko tubwirizwa gukora ku buryo intwaro itwarira bose kugira ngo igikorwa cyo kumwanisha abarundi gishoboke. Kugira kabiri nuko tubwirizwa gukora ibishoboka byose igisata cy'abikorera ubucuruzi byabo kigatera imbere.
Uyo ni Agatogwa Sa, umukuru w'umugambwe CNL utavuga rumwe na Leta. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze neza. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abaganga b'abanyekuba bashitse muri Afrika y'Epfo gufasha icyo gihugu kugwanya ikiza cy'umugera wa corona. Inkuru irambuye mugenzi wacu Fidel Niyongabo arayidushikiriza.
Abo baganga barenga 200 barimwo abahinga mu vyerekeye indwara ziterwa n'imigera bashitse muri Afrika y'Epfo mu gitondo c'uno munsi kuwa mbere. Bakibona abategetsi b'igisirikare hamwe n'abajejwe ubuvuzi muri ico gihugu. Afrika y'Epfo yasavye leta ya Cuba kuyifasha mu rugamba rwo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona. Cuba yarungitse abaganga barenga 1,000 mu bihugu 2022 birimo Togo, Cape Verde na Angola byo muri Afrika. Abaganga bo muri Cuba barafashe iya mbere mu kugwanya izindi ndwara ziyadukije mu bice bitandukanye byo ku isi nka korera mu gihugu cya Haiti mu mwaka w'2010 na Ebola muri Afrika mu burengero mu mwaka w'2013. Abaganga bo muri Cuba barungitswe muri Afrika y'Epfo bazomara iminsi 14 bikumiye imbere yuko batangura igikorwa cyabo. Bashitse muri Afrika y'Epfo mu gihe icyo gihugu kiriko kirongereza ivyerekeye gupima abantu mugera wa corona, cyane cyane mu bice bikenye no mu bice bibamwo abantu benshi.
Abayobozi b'ibihugu bitanu bifite icicaro gihoraho mu nama yishira mu muzamakungu biteguriye gukora inama idasanzwe. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi.
Ibi bihugu bitanu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa. Byari bimaze igihe biganira kuri iyi nama y'akataraboneka. Igitekerezo cyayo cyaturutse bwa mbere kuri President Vladimir Putin w'Uburusiya na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Uyu munsi ministri w'Uburusiya w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov niwe watangaje ko noneho bose bumvikanye, ariko ntiyavuze umunsi inama izabera. Abakuru b'ibihugu bazisunga ikoranabuhanga ry'amashusho video conference. Kano n'amahoro ku isi muri iki gihe yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona, by'umwihariko igomba kumvikana ku gahenge mu ntambara ziri ku isi muri iki gihe, nk'uko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yabisabye mu kwezi kwa gatatu gushize. Antonio Guterres yari yasabye ko intambara zose zihagarara kugira ngo isi ishyire ingufu zose mu rugamba rwo guhashya virusi ya corona. Nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye birimo AFP na Reuters bibyemeza, kumvikana kuri gahunda y'iyi nama byatindijwe n'icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'uko Ubushinwa bugomba kuryozwa ikwirakwizwa rya virusi ya corona ku isi yose. Uretse ibyo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashakaga ko inama ivuga no ku bibazo byo kugabanya intwaro za kirimbuzi ku isi, cyane cyane hagati y'Amerika nyine ubwayo, Uburusiya n'Ubushinwa. Atangaza ko iyi nama noneho igiye kuba koko, Sergei Lavrov ntiyasobanuye niba ibi byose
mabwirizwa yo kuguma mu ngo. Jeanine Mukankusi aratubwira ibindi.
Ministri w'intebe Boris Johnson yasubiye ku kazi uyu munsi kuwa mbere nyuma yo gukira COVID-19, aburira ko bikiri kare ngo habe hakoroshwa ingamba za guma mu rugo zagize ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Aritinya ko icyorezo cya kabiri cyazaza ari simusiga. agaragara nkomeze neza nyuma yo kuzahazwa na virusi ya corona. Johnson yagiranije indwara ya COVID-19 n'igisambo kirekereje ku nzira abongereza bakiranaga nacyo agira ngo bagiture hasi. Johnson w'imyaka 55 y'amavuko yasabye ukwihangana kubera ko asanga iki ari ikiciro cya mbere cy'urugamba kirimo kurangira. Avuga ko nubwo abantu babaye ariko bari hafi gutsinda. Johnson yavuze ko azi ikibazo cy'umubare w'abantu badafite akazi ugenda wiyongera, kandi ko yumva neza n'impungenge z'abanyemari bashobora kotsa igitutu amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ngo haboneke ibisobanuro ku cyerekezo.
Nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahigwe agatorwa muri ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 20 ry'ukwezi kuza kwa gatanu. Ijwi rya Amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko arindwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigabo n'imigambi yabo. Namwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika turabatumiye kugira ngo muzoturungikire ibibazo n'ivyifuzo mushaka gushikiriza abanyepolitike. Turabashimiye.
Genge bwa kiremwa muntu Human Rights Watch uvuga ko injyane za politike zishobora kwiyongera mu bihe by'amatora. Eloge Wirikaneza aratubwira ibindi.
Mu cyegeranyo cyabo uwo muryango ufite icyicaro New York muri Amerika uvuga ko mu kiringo cy'amezi atandatu amotewe barafungwa hadakurikijwe amategeko haba n'abicwa.
Les auteurs des abus qu'on a documentés sont principalement liés avec les partis du pouvoir, ça veut dire le CND, le FCD. Particulièrement les milices des jeunes liées au parti du pouvoir, surnommées une bonne racurie.
On a documenté. Alors quoi, on m'a dit, va faire une histoire. Non, non, mon gars, vous voulez que vous êtes censé défendre des chiens et chiens ou quoi, car vous, mon gars, vous êtes une bonne racurie. Toi, la toho, je couvre mes domirongo. Ah, une bonne racurie, c'est quoi, rien. N'avais mon mauvais jeu, je n'ai pas de police. Zéro chou, bah, je acho barashobora guta muri yo mpabantu kubegagura mbere bakanakora ivyaha byo kwica. Kubwanje nta gitangaje kuko haheze imyaka Human Rights Watch itohoza ku mabi yakozwe n'imbonera kure. Je ubwanje amatohoza ya mbere nakoze ku bwa Human Rights Watch mu mwaka wa 2011 yari yerekeye ayo mabi hari muri komine Kanyosha. Nabonye amabi menshi n'ubwicanyi imbonera kure zakoreye aba FNL kuva sende David Diroy ku butegetsi ntabangari kirimwo. Imbonera kure zagiye zongerwa ubushobozi kandi ntizinyegeza mu byo zikora. Nta kibazo kikirimo kutwara vy'ukuri ku mutumba hanze ya Bujumbura n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi. Bwana Maji wakoze kandi ku bibazo vy'akarere k'ibiyaga binini gihe kitari gito asigura ko hatobora ubwoba muri kino gihe kw'ibintu bishobora kuyangara.
Au Burundi depuis les années 90 les périodes électorales sont très sensibles. C'est une période où vous pouvez voir violence politique c'est quelque chose.
Mu Burundi ibihe by'amatora ni bihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politike n'ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015 eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora nayo yerekana kwiyongera kw'amabi y'imbonera kure zongera nguvu zikaba ziteguriye gukora mabi. Kubwo umugambwe CNDD-FDD imbonera kure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo utsinde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta. Icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki ni kwa chikizo mu Amerika kunze kwivugira kwa karere ka Afrika yo hagata gafata nk'amavukiro yiwe. Izo njyane za politiki Human Rights Watch ivuga ko ari icyizere ko zishobora guhera karere na Afrika bigizemo inguvu. Itanga akarorero k'ivyabaye kuri Ethiopia.
Il y a le défi au Burundi, ça c'est clair. Et lorsque vous êtes en train de travailler dans un pays qui a fermé le bureau des droits de l'homme pour les Nations Unies, qui a sorti de ces pays,
hari ntamba mu Burundi iyo ukorera mu gihugu cyugaye ibiro by'agateka kazi na muntu bya ONU kikava muri CPI byerekana ko hari umuhigo mu kurondera umwimbo mwiza mu gihugu ganira na leta yerekana ku munsi ko atakigitsure mu bijanye n'agateka kazi na muntu kiyibwiye. Nkuko tubibona handi impinduka ni nziza urabi turabiye kuri Etiyopiya mu myaka iheze ntawo kwibajije ko Etiyopiya yoronse intwaro ya demokarasi ubwabo raba ubu ni ko biri
par exemple ça fait quelques années on peut pas jamais imaginer comment l'Ethiopie va avoir un type d'espace démocratique mais voilà on est là maintenant
twagaragaje kurondera umuvugizi wa leta n'umugambwe Zende David turabakena kugira ngo badusubize kubitangazwa n'ishirahamwe Human Rights Watch ariko mu minsi iheze umushikiranganje w'agateka akazi na muntu Martin Ivyabandi yabwijwe rya Amerika ico leta yiyumvira ku matohoza nkaya
basize hamwe ibyo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira gatya kazi na muntu guharanira gatya kazi na muntu ubitandukanya na politike n'uri ko rikora neza bazimo tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta ko komandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana kagira umugambi wo kuza gukora turabatumyegeye na mahoti gatya kazi na muntu bera dutangaza cyane
amatora y'uyu mwaka yatanguye kuyamamarizwa kuri uyu wa mbere azotangurirwa nayo umukuru w'igihugu ayabagenda mama komine hamwe n'abashinga amateka Ikibanza cy'umukuru w'igihugu gihiganirwa bakandida indwi bakaba barimwo babiri bigenga naho hari abatari bake bemeza ko ashobora kuvyara injyane hari umuco w'abahinga usigura ko ubutegetsi butivanze mu itunganywa ryayo ashobora kuba meza kuva mwaka w'ihumbi 2010 injyane za politike z'imbere y'amatora zatumye umugambwe Sende DFDD uyajemwo nyene uyatsinda impaga Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Umugambwe PS imbera kuri na Dalfa umurinzi utavuga rumwe na leta y'u Rwanda asaba ko ingingo zo kwirinda umugira wa corona zokoroshwa kuko ari abanyagihugu bashobora kwicwa n'inzara kuruta uko bo kwicwa n'iyo ngwara inkuru yateguwe na Eric Bagirubusa
Muri ritangazo bageneye abanyamakuru abakuriye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda taremerwa ayo ni PS imbera kuri gice cya Maître Bernard Ntaganda n'ishyaka Darufa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza baranenga ingamba zidasanzwe za guverinoma y'u Rwanda mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 bakavuga ko mu gufata ibyemezo ubutegetsi butabanje gushishoza muri izo ngamba kwisonga harimo gutegeka abatura Rwanda bose kuguma mu ngo aba banyapolitike bagasaba leta kuzorucya kuko ngo zarushijeho gutuma ubuzima bw'abakene bubaho Mu kiganiro Maître Bernard Ntaganda yahaye ijwi rya Amerika namubajije icyo yumva ubutegetsi bwari bwihutire gukora mu gihe isi yose yari isumbirijwe
Leta yagombaga icya mbere gutegura abanyarwanda icya kabiri yagombaga kwigisha abanyarwanda ibabwira ko igitekerezo gifatwa noneho abantu bakaba bamaze no kwakira igikenewe n'abafite uburyo bakabasha no kugira uburyo bakwizigama aha rero bihita binagaragara ko iki cyemezo cyafashwe ku gihugu atari icyemezo cyafashwe kubera inyungu z'abanyarwanda ahangaha ndavuga cyane cyane ba banyarwanda b'abakene ba banyarwanda batunzwe no guca inshuro umunsi ku wundi
Aba banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagasanga icyemezo cyo kugumisha abaturarwanda mu ngo cyagombye kuvaho maze imirimo ihakazi banyakabyizi igasubukurwa ariko hagakomeza gufatwa ingamba zirimo kwirinda kwegerana kandi buri wese akambara agapfukamunwa Kuri ingingo nabajije Perezida Fondateri w'ishyaka PS imbera kuri niba we na mugenzi we Madame Victoire Ingabire Umuhoza wa Darufa umurinzi bubwabo bitabatera impungenge igihe rubanda bakwemererwa gusubira mu buzima busanzwe kandi icyorezo kikiriho
Erega icyo nakubwira bwana Eric Bagirubusa nta mahitamo dufite Erega nubwo abantu batabivuga ikigaragara nuko hari ikindi kibazo gikomeye kirusha COVID-19 icyo kibazo ni ikihe n'icyorezo cyitwa inzara inzara irica kurusha indwara ya covid twebwe niko tubibona abanyarwanda nongeye mbisubiremo 95% babaho ari uko basohotse bakajya guca ishu
mu itangazo ry'aba banyapolitiki bakavuga ko basanga icyemezo cyo gukumira abantu mu ngo zabo cyafatwa ku gace bigaragara ko kibasiwe bidasanzwe n'icyorezo COVID-19 kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu hashyirwaho ingamba zidasanzwe zo kwirinda iyo virusi ya corona hakunze kumvikana abantu bataka ko babuza yo bacira nayo bamira kubera ko bari mu ngo zabo nk'uyu wahamagaye ijwi rya Amerika aherereye igikondo mu mujyi wa Kigali avuga ko kuva batangira gutanga ibiribwa we na bagenzi be bitarabageraho
usanga baza bakabandika mwese abo babandikanye ugasanga barabahaye abandi ntibabahaye bakagaruka bakandika bwa kabiri bwa gatatu ahubwo bamara kubitanga mwana avuganaga ari abayobozi ugasanga bacaho babebera bacuritse imitwe niba ari isoni kugira ngo utagire icyo babaza Turese nyine twikorere kuko biriya ntago byadutunga.
Ahunda ingamba zidasanzwe zo kwirinda COVID-19 biboneka ko isa ni yahagaritse ubuzima bw'igihugu. Ni mu gihe kandi benshi bakomeze kwibaza niba mu mpera z'uku kwezi noneho abantu bashobora gusubira mu buzima uko bisanzwe. Abatavuga rumwe n'ishyaka FPR Inkotanyi bagasanga byarushaho kunoga ubutegetsi ribereye ku isonga bohagaritse icyo bita kwibasira abanyamakuru bigenga kuko ngo aribo jisho rya rubanda rifasha kumenya aho bitagenda bakabutungira gatoki kubatuzize inshingano zabo muri ibi bihe bikomeye. Nibutsa ko mu minsi ishize nabwo Leta y'u Rwanda yatangaje ko bamwe mu bategetsi bakuru batazahembwa imishahara yabo y'ukwezi kwa kane ikazifashishwa mu bikorwa byo gutunga abantu n'ikora n'ibindi, ariko ku bindi bagenerwa nk'amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi no mu rugo barabigumanye. Abatavuga rumwe na Leta nabyo bakavuga ko bitumvikana kuko muri ibi bihe buri wese ari mu ngo nta bashyitsi bategetsi bari kwakira. Ibi biriho mu gihe kugeza duteguriye inkuru Minisiteri y'Ubuzima yabaruraga basaga 190 bamaze kwandura COVID-19 muri bo 192 bakize bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Umukuru w'umugambwe CNL tuvuga rumwe na Leta y'u Burundi Agatogwasa avuga ko afise akizero ko umugambwe wiwe uzotsinda amatora ategekanijwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu. Yabitangaje kuri uno munsi wa mbere mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Mundikije, ari naho uwo munsi igikorwa cyo kwiyamamariza ayo matora cyatanguye cyese mu gihugu cyose. Gwasa aratangura avuga icyatumye atangurira icyo gikorwa mu gisagara cya Ngozi.
Ikintu cyo washatumye mutagurira Ingozi.
Yego me. Cyaje tutangurira Ingozi. Mwisanga twiyumvira gutangurira Iteka. Mugabo tubiravye dusanga nibikundwera umugambo CNDD-FDD cyamategekanije kuba gutangurira hariya. Twe duhitamo guca gutangurira Ingozi kumva yuko Iteka niyo ntara ya mbere mu batora benshi igacikurikirwa n'intara ya Ngozi bahagarariye ko.
Hanyuma muri iki gihe igikorwa cyo kwiyamamaza gitanguye akizero kanyu kangana iki twihweje injyana za politiki ziri hagati y'umugambwe wanyu n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD?
Umwizero wacu ni mwinshi n'ijana ku ijana turatsinda kubera yuko abarundi sinzi bashaka yuko ibintu bihinduka. Barashaka yuko aka gakinyitso aka gahotoro bamaze imyaka n'iyindi barakeneye kukavamo. Nicyo gituma naho bakubaguye bagafunga bakabomora bagaturira bakagira gute nticyabujije ko abantu babandanya bisukira binjira mu mugambwe CNL no benshi babandanya basaba kwinjira mu mugambwe CNL.
Muri iki gihe hari imigambwe nk'itatu canke abari korahiganwa bari batangaje ko bazohiganwa muri aya matora yo mu kwezi kwa gatanu bamaze gutangaza ko bazoshigikira umugambwe uri ku tetsi CNDD-FDD. Hari abanyamigambwe cyangwa abandi banyapolitike bo bamaze
gutangaza ko bazodushyigikira ku ngo yuko akenshi abo bantu usanga naho wumva mu migambwe ni myinshi mirongo itatu n'ingahe igiye kuraba hagati no hirya no hino mu gihugu iyo migambwe nayo usangiriyo. N'ikimenyamenya ni uko uyu mwaka intonde z'abayitoza ziratandukana ikomine ku yindi profese ku yindi. Hariho nka profese usanga hari n'imigambo itatu yonyine yizoja mu ihiganwa, hari naho usanga ari ine gutyo biraho ibihaba bindi. Ibyo ni byerekana yuko imigambo ku mazina iriho ni myinshi. Niyo ituma rero tunatangara bamwe bavuze bati bazoha amajwi umugambwe CNDD-FDD cyangwa umukandida wa CNDD-FDD. Bakaba kwibaza ati none ayo majwi bazotanga nangahe mu gihe batoba barashobora no gutanga na liste y'abakandida ku mitumba kugira bazoje muri konseri ya komine. Rero ibyo ntibitwe ntibidutangaza mugabo ku bazi nyine ubusuma bwama bugenda mu matora no kurondera abazovuga ngo byagenze neza mugabo bizwi neza ko abo bantu atari abantu bafise kurubuka.
Mu myaka itanu iheze umugambwe wanyu ntiwari witwaye neza cyane rwose matora, ikintu kibaha akizera ko muri iki gihe coco muzoronka amajwi yarasumbirije mu 2015 n'iki?
Ubwa mbere na mbere muri 2015 bamwiyamamaza kubera yuko urubuga rwari rumeze uko rwari rumeze nyine n'ubu si ukuvuga ngo byose ngo birera de mugabo n'imiwuriwuri ubu turabona inguvu zacu turabona abantu bacu iyo tugize ibikorwa mu makomine hirya no hino canke mu maprovensi hirya no hino icyo ni icya mbere ikigira kabiri ni uko kuva muri 2015 abarundi batari bake baragize ibibazo byinshi bakifuza nyine gusohoka muri ibyo bibazo bakihagira bati ntaca amatora zote bagere amatora rero arageze harageze rero yuko bamwe n'abandi batomora icyifuzo cyabo cy'uhindura indongozi si nabo mu mugambi wacu gusa nabo mugambi CNDD-FDD hariho benshi batoduha amajwi kubera nabo nyine babona yuko ibintu nyine bigenda hariya batabyishimira nabo buhoro buhoro
murizere rero ko gikorwa cyo kwiyamamaza gitanguye umunsi wa mbere kizogenda neza muzokora ivyo bikorwa byose mu mwidegembyo
ndabizi mugabo uko bizogenda kose tubwirizwa gukora icyo gikorwa gushika ku ndunduro yacu tuje no mu matora gushika aho byose bijya ku mugaragaro uko bizaba byagenze
tugarutse ku mujyaneze hagati y'urwaruka rw'umugambwe wanyu SNL n'umugambwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD abanyapolitike benshi eka abantu bihweza politike bari bazi gituma izo ndyaneze barwaruka ariko mu bategetsi izo ndyaneze zitahari ibyo byo babiterwa n'iki mubiha insiguro nke
ndyane igituma zihari nuko kumbure abategetsi rimwe na rimwe ibyo bavuga bataheza ngo babihagararire ibi ndabivuga kubera iki mu mvugo y'abategetsi bose bavuga ngo bifuza amatora atekanye mugabo uvuze amatora atekanye ugacwa ubuza uburenganzira abantu ukabima uburenganzira bwabo hagira abasagararirwa abasagararirwa akaba ari bupfunga ugaca ubucamanza bucira imanza no kwita ngo ndagonde zo gukingira ikibaba abakoze ikibi abagikorewe akaba ari bo n'ubundi babandanya bamererwa nabi aho kugira ngo ikibazo cyo gishyira kugwaruka ikibazo ngo gishyira ku barongozi kuko badahagarara n'abarongozi koko ngo babe hagati na hagati n'imbadutse amatati bahana umubwirizo guhana kandi bisunga amategeko kandi bubahiriza uburenganzira bw'umwe wese kuko demokarasi ishingira ku mategeko n'uburenganzira bw'abantu iyo rero uburenganzira bw'abantu udashaka kubwumva cyane cyane iyo mudasangiye umugambwe ukumva ko uburenganzira ari abo umugambwe wawe gusa abandi ukababura buza mu zirimo cyangwa iyindi by'ukuri uri kurahenda abantu imvugo yitajana n'ingiro nibyo heza bigakamira mucoze abakozi b'ibibibi
mu kanya gatoya cyane rwose murashaka kutubwira imigambi muri ko murashira imbere muri icyo gikorwa cyo kwiyamamaza mu kanya gato kari munsi munota umwe mu ncamake imigambi mwibaza ko abanyagihugu bazoshima ko mubarangurira mu gihe mwatorwa n'iyi mu kanya gato
muri rusange icya mbere na mbere ni uko tubwirizwa gukora ku buryo intwaro itwarira bose kugira ngo igikorwa cyo kumwandisha abarundi gishoboke kugira kabiri ni uko tubwirizwa gukora ibishoboka byose igisata cy'abikorera ibyabo kigatera imbere kugira ngo turabe yuko twohangana n'iki kibazo cy'ubushomeri kigabanuke kumbura imana ifashije ishyira yitewe gihere turiyumvira kandi yuko tubwirizwa kubaka amabarabara gushasha kuko ayahari arashaje kuvuga ngo gusanura ibyo ukunda bisaba kubaka amabarabara gushasha kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa bishobore gutungana uburyo twizere ko tuja gutera imbere turifuza kandi yuko akanovera k'indero kagarukirwa amashuri aho kuba yigisha abantu kuba abantu bumva gusa barakuzuje gusaba akazi tuyishuri intumbero yo guha ubwenge n'ubumenyi n'ubuhinga ugwaruka kugira ngo dushobore nabo kugira icyo rufashije mu gisata cyo kugwiza umwimbu mu gisata cyo kugwiza akazi kuko tukavuga tuti ubushomeri nibyo buriho mugabo inyishu y'ubushomeri iri mu bashomeri no mu nzego z'igihugu mu buryo zoba zatunganije intwaro neza ushaka gukora ibintu akabikora atanze itizi ikindi ni uko twiyumvira yuko tugwiza kugwiza umuyagankuba kugira ngo ibyo byose bishoboke umuyagankuba bisaba yuko abafise uburyo baba abarundi baba abanyamahanga bashobora kuja muri icyo gisata kikaba icyo utera imbere ku buryo abarundi benshi bashobora kuronka umuyagankuba na cyane cyane bifuza yuko abantu baba mu bisagara no mu bigwati kugira ngo haboneke aho gukorera imirimo naho abantu baba n'ibindi n'andi maserivisi ashobore kubashikira byoroshe kandi umumera nk'ubuhari n'amahinguriro guhingura ibyimbugwa guhingura n'ibindi bishoboke
mu majambo make mu gihe mwugira amahirwe mu gatorwa imigambi ya mbere murangura mu minsi ijana ya mbere muri ku butegetsi ni
icya mbere ni uko twokora ibishoboka byose kugira ngo abapfunzwe batacu bazira bose bafungurwe batari iwabo bose barenganijwe bagafungwa batacu bazira bagomba gutaha kugira bajye kugwiza umwimi mu miryango bateze imbere n'ingo zabo icya kabiri ni uko abahunze bagomba guhunguka atabisanzwe bindi nimba arabafite ingorane mugabo abantu bose bakumva yuko gutaha mu gihugu cyabibarutse ko ari uburenganzira imbere y'ibindi byose ikindi twakwifuza gukora ni ukunagura imigenderanire kuko Uburundi sizinga ngo rwo kwigenda ko nta n'amikoro dufise ikigira kane ni uko tubwirizwa gukora ibishoboka byose uburyo ibikorwa bikorwa habemo ihinduka rigaragara aho umuntu wese abona yuko ibyo akora bishobora kumuha umwizero wo gutera imbere ibyo koko rero muri make ni byinshi mugabo icyamenye na mbere ni uko icyo banyamukuru ni uko atamurundi yokora akebaguzwa kubera imyifato y'ugwaruka urucanye ruyiya umugambwe dushobora kuba intwaro intwaro igeza kuba hejuru y'ibindi byose
iyo igihe cyose abaye amahiganwa haburana benshi akatsinda umwe muri ayo matora azotsindwa n'umugambwe umwe azotsindwa n'umunyapolitike umwe ntazotsindwa na bose mu gihe umurwi seni wotangaza ko mwebwe mwatsindwa muri ayo matora hakaba hatsinze ubundi munyapolitike ivyavuye mu matora muzovyemera
bizovana nuko bizoba byagenze tuzokurikirana kimwe ku kindi ibyo bazotangaza nitwahura bihura n'ibyo tuzoba twiboneye tuzovyemera nitwahura naho ibyo batangaje binyuranye n'ibyo twabonye n'amaso yacu cyane n'ibiri ku mapeve yabonetse hirya no hino urumva yuko bitokunda bizoba ngombwa ko twitura inzego zibijejwe kugira ngo zidadanure ibyo bintu
mu gihe mutotsinda amatora umugambi mufise yohe mu kanya gato
umugambi se neza urondera gutsinda amatora mugabo bishitse ntidutsinde byabaye ku mugaragaro atabusuma bwagiyemwo tubandanye ubuzima bw'abarundi kuko ubwo wabivuze aburana benshi agatsinda umwe mugabo icyo twokushima ni uko uwotsinda uwo ari we wese yaba seneri yaba n'uwundi ni uko atwarira bose kandi ubutsinzwe ntibatsindeho
akajambo ka nyuma ku banyapolitiki bose bariko baritoza muri iki gihe eka no kurwaruka rwigeze kugira uruhare mu matora yahitiye mu Burundi
ijambo nubwira abarundi baba abari mu ihiganwa baba abajejwe iki canke kiriya ni uko amatora agomba kuba igikorwa gihambaye cyo gutanga iyo Uburundi bwerekeza abantu ntibatore ku gutora gusa ngo bibagire uburenganzira bwabo ngo bibagire kazoza kabo amatora niyo atondora kazoza k'igihugu umuntu wese rero icyo namuhamagarira ni uko agira umutima wo gukunda igihugu inyungu z'inyungu zikajya imbere ibindi bikajya inyuma ibyo ndabibwira abanyepolitike ndabibwira abajejwe umutekano ndabibwira urwaruka ndabibwira uwo ari we wese inyungu z'Uburundi ziri hejuru y'inyungu z'abantu ziri hejuru y'inyungu z'imigambwe ikirimo kuba igihugu ntikirimo kubwawe wewe cyane kubwo umugambwe cyane kubwo ikindi icyo ari cyo cyose
Agaton Rwasa umukuru umugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika turabashimiye
Nshuti namwe bagenzi mwaduteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri ino saha bigarukiye ngaha ibindi biganiro n'amakuru mushobora kubirenga kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com mwakoze mwese
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye